Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byo byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shorano kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu camakuru w'estatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com muri beneza nshuti mwese namwe bakunzi biradio Hijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mire kaya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi tugiye kuvuga ku mutekano ugize iminsi uhungabana mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hamwe na mu micungararo yawo. Nkuko twabibabwiye ku munsi wa gatanu ku mugoroba w'abantu 33 barakomeretse mu gitero c'amagrenade cabereye ku gituro c'amabisi yunguruza abantu bava mu gisagara hagati bagiye mu makaritie atandukanye. Imbere yaho ku igenekezo rya 24 y'ukwezi kwa kane ibisasu vya grenade vyaratewe ahegereye ivyuma bikwiragiza umuyagankuba mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Mu ico gitero giherutse rero leta y'u Burundi yagiriza umurwi urwanya ubutegetsi Red Tabara ko ari wo utegura ukanakora ivyo bitero. Leta y'u Burundi yagiza kandi u Rwanda ko ari rwo rucumbikiye uyo murwi kandi ruha ibigwanisho umurwi Red Tabara urahakanye ivyo birego ukabavuga ko hakwiye gukorwa amatohoza ataho yigamiye kugira ngo ukuri kuje habona. Leta y'u Rwanda nayo nyene irahakana ivyo birego ikavuga ko u Burundi bufise ibibazo hagati mu gihugu kandi ko u Rwanda ataho ruhuriye n'umurwi Red Tabara. Mu kiganiro mu kanya rero abatumiriye bagiye kutubwira ubwa mbere na mbere insiguro baha uyu murwi bongereye batubwire ibintu babona ko byokorwa kugira ngo abasivile atacu bazira ntibabandanye gukomerekera no kugwa mu mporero. Turi kumwe tuzaza kuba turi kumwe na ambassadeur Fred Ngoga Gateretse, yes, umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru ubumwe bwa Afrika araza kuba ari ngaha mu kanya. Turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folukon F yishinze kugwanya kimenyane na kamwana wa mama mu Burundi akunda guserukira amashirahamwe adahanira inyungu za politiki mu nama mpuzabakungu manama mpuzabakungu abira i Geneva. Muraho Gerard Hakizimana. Turi kumwe kandi murambari ya kandi na Ndayizeye Lionela akabari umwe mu gwaruka ba mu gisagara ca Bujumbura eka umwe mu ncabwenge z'ugwaruka mu Burundi nawe nyine tuba turi kumwe mu kanya. Reka dutangure tubahe ikaze mwese. Reka kandi dutangure ku mushikantahe Hakizimana. Muraho mushikantahe Gerard Hakizimana. Gerard, muratwumva? Ndumva Hakizimana tariko aratwumva. Lionel Ndayizeye muraho?
Ego, ndabaramukije cyane ngaho ku bya Amerika.
Ni byiza cyane rwose, murakome ngaho.
Ego turashima turakomeye tumeze neza.
Ego me muri mu gisagara cha Bujumbura murashaka kutubwira ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe umutekano wifashe gute?
Fa ubutuko turavugana hameze neza hiriwe akazuba fa mirimiri kiragenda ukuri kwa bameze neza atari uko tu aribyo tumaze mu imyaka nyina abantu baratondeye ibitoro baratondeye bari ku mirongo baratondeye amabisi nkuko byama mu bwoko ubuzima bwo kubura bandanya kuri kwa ego
igitoro kirasubira kuboneka neza. Lionel matwumva? Yalo ndumva na telefone ya Lionel itameze neza. Lionel matwumva? Bikatura kumushya nta he Gerard Hakizimana wewe yo bahari. Gerard mwingaho? Ndumva telefone. Ndumva ibibazo bya telefone bigoranye gatoyi. Gerard mwingaho muratwumva?
Ba
muraho murakomeye. Yalo alo ndabona telefone mu ingozi ziriko ziragorana gato ariko mu kanya turabitorera umuti. Lionel mwingaho? Gerard muratwumva?
Turabumva.
Mutubwire umutekano wifashe gute mu Burundi muri iki?
Murakoze cyane. Ubwo yambere nk'ishyirahamwe rikurikirana ibera mu gihugu kandi kuvuga ko riri mu ntara z'igihugu naho uvuga ko umutekano utifashe neza naho hari kumbura ibyagiye biraba by'abahungabanya umutekano na cyane cyane bakoresheje.
Hanyuma none Gerard Hakizimana murashaka kutubwira amajambo make ukuntu insiguro muha ibitero bimaze iminsi biba bya Grenada? Alo Gerard muratwumva? Reka tuje kumushya ntahe Fred ngo gateretse turi kumwe ngaha. Fred ndabona biriko bisandi biriko biragorana ivyuma biriko biragorana ariko mu kanya turabitorera inyishu. Reka tuhe ijambo Fred ndamubona ngaha. Fred Ngoga muri muhinga mu vyerekeye umutekano ibintu bimaze iminsi biba mu Burundi mubibona gute?
Icyambere na mbere nagira mbanze guhoza abarundi bose mpoze n'abakomeretse muri icyo gitero c'ibisasu byabaye kwa gatanu i Bujumbura. Nibaza yuko muri rusange umutekano mu Burundi urahari mugabo urumva kubera ingorane z'ubukene n'ingorane za politike urabona ko ubunye hariho abantu bashaka kwikika mu kiza kugira ngo bashobore kubona umutekano mugabo nibaza ko atazashika ko kuko abarundi banyotewe iterambere ntibanyotewe ingwano.
None ibitero bigize iminsi bikurikirana Fred Ngoga insiguro yoyo mu bihaniye?
Oya n'abantu bama bashaka kwerekana ko igihugu kiri mu kajagari urumva abo ntibagura kandi hariho turabizi nk'u Burundi hariho nk'imigwi irwanira iri muri Congo waza leta bara cyangwa zikaba za FLN ntibihabura abantu bama bibaza yuko inyishu ku bibazo ari intambara abo bazokwamaho mugabo igihambaye nuko abarundi bagomba kugira urunani bakabahagurukira kuko ikintu gihambaye nyamukuru iyo hari ingorane mu gihugu nuko abantu babicara bakayaga kandi ibyonye ni ikintu dusanzwe dusa mu mico yacu nibaze ko twa twashyira n'imbere abantu bagomba kwicara bakayaga bagatonira ibibazo byugarije Burundi bakabitonira inyisho.
Hari abantu muri iki gihe Fred Ngoga bafise amakenga ku byerekeye umutekano abo munyaga mu Burundi cyane cyane ababa mu gisagara cya Bujumbura babona gute ibigize iminsi biba?
Nta kuntu bitobatera ubwoba mugabo abarundi n'abantu nyine baraciye mu bihe bigoye urumva barakomeza bakabandanya ubuzima bwabo bwa minsi yose mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi bose baratera ibyatsi ibitero nk'ibyo ibitero byica abanyagihugu batatu banazira bari biviriye ku kazi hamarero nibaza yuko abarundi bazoja hamwe bakagira urunani hanyuma bagatuza abantu biyumvira yuko bakicimbere yuko ibigwandisha ari inyishu ku bibazo igihugu gifise. Mugabo ndagomba ndafatiye n'akaryo mvuge nti n'abayobozi barakwiye gushyira imbere ibiganiro n'abanyagihugu bakumva ibibazo bibugarije niyo bagona, hanyuma bagatorera inyishu ibibazo byabo.
Kubona abapolisi mu Burundi baratangaje ko bamaze gufata bamwe mu bakoze ivyo bitero, mwibaza ko bihumuriza abanyagihugu? Ivyo birakwiye kugira ngo abanyagihugu bumve ko batekaniwe?
Ngira ngo vyo bahumuriza mugabo bibaza ko igihambaye cyane cyane ari uko kugira amatohoza, sinzi ko amatohoza baraheza kuyagira kugira ngo umuntu abanze yumve icyatumye abantu bakora ubi nka buriya gutera grenade mu bantu, gutera grenade imwe cyangwa ukonona ibyo wonona, umuntu agatahura neza ni iki kiri inyuma y'ibi bitero. Hama umuntu abimenye rero ndaza yuko ibyo bizotanga icyizere kurusha gufatwa n'abantu.
Reka tuje no kumva umushikiranganji Lionel Ndayizeye, wewe ari mu Burundi. Lionel ni umwe mu rwaruka rukwiganira politiki hafi cyane rwose. Lionel, aho byifashe gute mu Burundi? Mutubwire amajambo make ukuntu umutekano wifashe.
Ego nkuko nari nabivuze, aha mu Burundi turaho, umutekano wifashe neza, abanyagihugu bari mu mirimo ya minsi yose. Uko byamye n'ubu niko biri, umutekano wifashe neza muri rusange, kuko ndi mu gisagara hagati, ndi muri Centreville. Rero aho mperereye novuga yuko hameze neza, abantu bariko barirukanga nyine barongera ubuzima nk'uko byama nka hose. Nta kibazo by'ukuri, nta kibazo kihari pour le moment, niko ndavuga. Ego
ingingo zimaze gufatwa n'abajeje umutekano, abanyagihugu murazishima?
Ingingo ni nziza, ndiza mugabo ingingo z'umutekano hari igihe abari z'umutekano nyene zirafatwa ku nyungu z'abanyagihugu, mugabo hari igihe atabari nziza. Tuvuge nk'umuntu akarora abona yuko abanyagihugu babatondeye, barashaka gutondera amabisi ugasanga bisi bayitondeye ikintu amasaha atatu, amasaha abiri, nemena yarenga atatu utonze. Rero haciye haza ingingo bakavuga ati kirazira kwiganiriza ngaho uburyo bwo gushobora gutahamo ari ubwo nyine bwo kwiyunguruza ukoresheje aya mabisi ya transport en commun. Nta yindi shwaye ihari, ni uko kuntu nyene uvuga ati n'ingingo y'umutekano mugabo abatari nziza, mugabo kandi abari nziza, biba bivana n'ukungene nubwo abajeje gucungira umutekano baba bayifashe. Nk'uko ukuntu ubona imidugu irajyama ku mastation indwi irenga abantu bariho, ibitoro rero bigiye kuza ugasanga nk'igitoro kije mu masaha yitereye nka saa moya, ukaza wumva nyine sitasiyo arafashe ingingo ibibazo umuntu amaze hindwi aryamyeho akakafata ingingo ngo saa tatu muzuwe mwugaye, urumva yuko ni za ngingo zishira ziba ziza. Ahubwo nibaza yuko nta leta igiye gukingira abanyagihugu, kuko niyo ibibona niyo gaha ya sekuriti y'abanyagihugu baba bakwiye guca bafata ingingo ati ibyo bitoro bariko bararonka mu ijoro bakuzuzaho abapolisi, kuko nta ntambara indaha mu gihugu, bagafata aho hantu hose abantu biyegeranye ijoro bagashyiraho sekuriti, ni ukuvuga bakaramforsa sekuriti kugira meme naho bopurezidenti ka sosiyete kaca ibihugu byose nigahatuze mu Burundi, naho nyene haba hari insekurite n'insekurite, mugabo bakaramforsa umutekano ku buryo abanyagihugu ca kintu bari barindiriye indwi yose bashaka kukironka très facilement, mugabo bakaramforsa umutekano w'abanyagihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Twagize ibibazo vya telefone cane cane izo mu Burundi, ariko reka muraka kanya duhe ijambo umunywanyi wacu Bahati Sanchez Junior. Muraho Sanchez.
Muraho.
Muherereye ga Sanchez?
Akarere ka Rindo, umurenge wa Rusiga.
Nziza cane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Turiko tuvuga ku kibazo cy'umutekano mu Burundi.
Mu Burundi biragaragara ko hari ikibazo cy'umutekano mukeya, kuko abo bantu bapfuye abo nabo bakomeretse ni ibintu bibabaje cyane. Biragaragara ko akarere k'ibiyaga bigari turimo ibintu biri kurushaho gukomera cyane. None alo
tuga ku ijambo turakumva.
None ndumva ikintu leta y'u Burundi yakora niba hari ababashijwe gufatwa numva yabakanyaga bakavuga aho baturutse ne nibyo bakabashyiriraho ibihano bikomeye kugira ngo n'abandi barebereho burerega ntago bari byiza gukora ibintu nka biriya.
Murakoze Sancheza deka tu hi jambo Lionel agicavuze ko byo mushikirije mwihweje Lionel byatangajwe n'ubushikiranje ujejwe umutekano mu Burundi n'ibihano byafatiwe eka n'ibibazo byabajijwe abamaze gufatwa muribaza ko ibyo bihano bikwiye bishora kubatuza deka tuje icyo kibazo cyishure ambassador ndabona nawe nyene telefone yiwita meze neza Lionel unatwumva ndabona na ambassador nawe nyene mukanya tari hari reka tugaruke kuri we twumve ko ari hari Fred Ngoga gateretse hari umunyagihugu reka munyanyu radio ijwi rya America abajije niba gufata ibihano cyane cyane ku bamaze gufatwa vyutuza eka bigatuma abari muri cyo gikorwa bagihagarika uko namwe niko muyona Fred Ngoga gaterese
ego me icyambere nuko umuntu akora nk'icyangicyo nyibagomba kumuhana by'akarorero kuko umuntu atora kuza kwica abantu ataco baziza urumva ico ni kintu gihamba mugabo umuntu kaniga n'ibindi nyuma y'ivyo bitero kugira ngo nyene umuntu azokingire n'abandi abajimbere icyambere mugabo n'uguhana ivyo ni kintu gihambaye cyane rwose kandi icyo twese twagishyigikiye kuko ntushobora guhaguruka ngo ufate ibisasu nk'abiriya ukabitera aho abantu baba bari biviriye ku kazi barushe birigo barahangana n'ibibazo byinshi bya misi yose ukabateramo ibisasu nk'abijyanye ibyo rero nta muntu umwe ubyihanganira kandi nicyo n'inzego z'umutekano zijejwe ikintu gusa twe dushaka ni uko nyene hoba amatohoza arambuye agashira habona abari nyuma y'ibyo bitero nico bashaka
mu nyishu bamaze gutanga Fred Ngoga niba mwarakwirikiranye bavuga ko batumwa nabande
agana kurikiranye cyane gusa mbwa baravuga leta bara hariho nabagiriza igihugu cy'u Rwanda ntavyo nzi kuko ntavyo amatohoza nta yose kuri je mbwa icyo mbona gihambaye ibibazo byose bihari mu Burundi ibibazo byose bizotorega inyishu icyambere ntambere no gukomeza umutekano w'abenegihugu ihira kabiri naho ntibiganira kuko ingwa zose zamizihari zaheze abantu bayazi rero si ndabona ko n'ibindi ariko bizohera
mwavuze ko bamaze gufatwa bavuga ko bakorana canke bari mu murwi redetabara ariko uyu murwi wowe uherutse guhakana ko atari we wakoze ivyo bego ivyo mu bivuga kwiki
nacyo bivuga ko kuko baravuze baravuga bafite bavuga aya mangira ngo nabajeje umutekano mu Burundi barafise makuru twetu twadufise umva nacyo bivuga ko nico gituma navuze nti urumva bamwe baravuga ibi ndakavuga biriya nico gituma hoba amatohoza nyayo akwiriye kugira ngo abantu bamenye icyabaye mu by'ukuri icyo bari byiza kandi si bwa mbere bagabaga ibitero nk'ibi mugabo nyaza ko turafise inzego z'umutekano zibijejwe ikenewe n'amatohoza nyine umuntu akamenya ibiriko yaraba mu gihugu cacu hanyuma n'abantu bakabifatira ingingo
mu bindi birego nkuko twabivuze leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko uha ibigwanisho yo murwi ka ukana wigisha imyimenyerezo ya gisirikare ibirego u Rwanda ruhakana izo byo mu bivuga kwiki
ibyo birego byagati y'u Burundi n'u Rwanda biramaze igihe nibaza yuko mu byukuri abayobozi bacu bose kandi nibyo nyanza ko n'abanyagirwa bashaka nuko bashaka ibyo bigo byicarana bigatorera inyishu y'ibibazo bafitaniye ivyo onye n'iyo rya mbere n'iyo rya nyuma canke ivyo birahari mugabo hajya mubanye ntaho mushira kandi mugomba kuzobana uko bigenda kose rero twe twizeye yuko abategetsi bacu zo kwicarana bagatorera inyishu y'ibibazo mugabo ikintu cya mbere gihambaye nuko abanyagirwa bataco bazira ngo reka kugwa mu mporera
tuyute inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe n'uwundi munywa wanyu iradiyo yacu Pascal muraho muri hega Pascal mutwibutse aho muri ndabona ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ego twebwe duherereye ngaha mu muri Iowa mu gisagara bita Cedar Rapids muri Midwest.
Ni vyiza cyane gose murakurikirana ivyereke mutekano mu Burundi ibitero bigize imisi bibera ku murwa mukuru Bujumbura no micungara yayo mu bivuga kwiki.
Twebwe turabiteye ivyatsi ibitero biriko birahitana abenegihugu bibahungabanyiriza ubuzima bihungabanya n'ivyabo. Muri no myaka tugezemwo by'ukuri abarundi twari dukwiye kwigira ku kahise kandi bakadushikiye nk'abarundi ni kahishikiye n'igihugu cacu, hanyuma tugafatana mu nda tugakundana tukubaka igihugu cacu tukagera ku iterambere rirama. Ibyo twoba dupfa byose nk'ibyo tujana ahantu hari ndimuka hashika naho duhungabanyiriza ubuzima canke tugahungabanya ubuzima bwa bene wacu. Jewe ndatandukana gatoya n'ibyo leta ivuga yuko abahungabanya umutekano boba ngira ngo bava hirya no hino mu bihugu biduhana imbibe n'abandi, ariko ndashaka kandi nibutse na leta yuko uraba na cyane cyane abari hagati mu gihugu ngira ngo nabo hoba harimwo abantu batarajya ku murongo neza baba bariko barahungabanya umutekano. Ibyo ndabivuga nshingiye mu bihe byaheze hariho imigwi yigeze kuba ihungabanya umutekano ku ibarabara rya Gitega Bujumbura, ariko n'ibitero byigeze kuba birahitana n'umusirikare akomeye yaraje ava mu karuhuko avuye muri Somalia w'umukoloneli bagiye gutohoza matwi yasumira basanze yuko no mu nkoho zakoreshejwe hariho hariho inkoho y'umupolisi yatwara ibohero ngo rya Murambya kuko ngo yakoresha ngo n'abandi bapolisi mu kuyiba canke mu guhungabanya umutekano. Ndiko ndiweza nk'umwene gihugu asanzwe agira des analyses nibaza yuko hatobura n'abantu bari mu gihugu hagati boba bashaka gusabota, no kuvuga boba bashaka kwereka yuko intwari hari ubu tariko irashobora gutunganyiriza bene gihugu neza.
Mwebwe rero kubwanyu ibirego bivuga ko ivyo bitero vyakorwa n'umurwi abedetabara ntimuvyemera?
Bo sino byemeza cyane ngo ndabihakane, nari kuvuga yuko birashoboka ko ari umugwi redutabara kuko ndiko niyumvira imbibe z'igihugu ukuntu zimeze zicungerewe n'ukuntu uwo kwinjira bakazagasohoka ibyo birashoboka, ariko kandi nuko hoba harimo abarundi hagati mu gihugu boba batishimiye intwaro ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ko bashaka gutoba nabo ntibobura kuko harimo imigwi itandukanye ngira ngo bitanezerejwe n'ibi na biriya. Ibyo rero nabyo nyine iyo umuntu agira ama analyse nabyo nyine ntibobishira kure uko ibyo leta rero kivuga ati twatohoje ubu nyine n'ibi gusa bagaca nabo nyine bibagirwa gukorera ku bindi byo babishoboka bagize bihuse rero amatohoza akwiye kwimbikwa. Jem ndabivuze nk'uri muri Amerika simba mu Burundi, ndiko ndagerageza kwihweza igihugu ukuntu kimeze n'abenegihugu ukuntu bamerewe muri kino gihe. Simbona ukuntu Burundi bwananiwe bwarushe buruhijwe n'intambara y'uko ubu Abarundi babakeneye uko bohereza indaro umuntu aza kuvyonga umutekano w'abenegihugu.
Pascal muraguma ngaho gatoyi turabagaruka ko ariko nashaka ambaze na ambassadeur Fred Ngoga gateretse nawe nyine agira ico avuze kuri cyo cyimbe mushikirije ko eka bonarabira mu gihugu hagati kubijanye n'ivyo bitero. Fred Ngoga gateretse muratumva?
Ndabumva cyane gose kandi nanjye ndabishimiye gose kuko ababisha numva urashaka kubarondera hamwe mugabo barahandi kuko urabona nk'ibyabaye nk'igihanga ntituvyibagiwe haraheze igihe nk'ibyabaye kandi nyine mu gihe cy'ibitoke n'ahandi hose nibaza ko borabira bakagira amatohoza bakaraba mu gihugu nabo bantu bagifite agatima kabi. Hama n'ikindi kintu cyo nukunda n'ibyo bigwanisha umuntu akabikura mu wasivili urabona icyo ni igihugu cy'u Burundi cyaraciye mu magume menshi ari ibigwanisho bikiri mu wasivili mugabo nibaza yuko na leta nanye ni kibazo giye kugihagurukira kandi turavyifuza cyane gose. Mugabo ikintu gihambaye ni uko ntidushaka gusa yuko baraba hamwe gusa barabe hose barabe umuntu wese yoba yinyegije nyuma y'ije bitero bamumenye hanyuma turabiki nyine ico kandi tugikemura nagira ngo ukindi kintu gihambaye nuko iyo ibintu bimeze gucyo mu gihugu ako kazi ko mutekano sakazi ka leta yonyine ni nakazi kagomba gukorwa nabajejwe intwari hagati mu gihugu naba n'abanyagihugu bakabashiramo nabo nyine kugira tumenye neza neza iyo ibintu biko birava iyo bituruka nuko ko hariho ikibazo kigomba gukemurwa.
Tumibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe n'undi muntu wanyu iradiyo yacu Jean-Marie Ndwimana muraho. Turaho muri hega Jean-Marie muri Uganda ni viza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku mutekano mu Burundi
nabikurikiranye kandi cyo noshikiriza nuko aho banza akabaha amatozo kuko ibyo bintu biri kwikwikira babiraba ariko tutabona tukibikugaye dushaka yuko abo banza bakashyira amatozo batabanye kuko babonye hano bataragira amatozo abamara kubona amatozo bakabaratira zaho bakabitorera umutwe nayo ubundi nta nta mutu uzapfa wabonetse mu gihe amatozo atabaye ngo babone iyo bari kuva.
Murakoze Jean-Marie Ndwimana reka duhene ijambo kandi uwundi munywanyi Evariste Ngendakuriye muraho. Ndabona Evariste nawe nyine telefone yiwe isa n'icitse. Fred Ngoga gateretse ku bwanyu mwihweje ingingo zimaze gufatwa gushika ubu murabona ko ingingo zose zikenewe kugira zikingire abasivile zimaze gufatwa mu Burundi cyanke mu gihe byo bitaraba ingingo zo fatwa n'izi Fred muratwumva andabona murongo wa Fred nawe usa n'utameze neza reka tugaruke kwa Pascal. Pascal muraho
ego ndabumva cyane yakubaho mu menyesha makuru
mwavuze ko ku bwanyu mu kwibakwiye kurabira hose ingingo zikwiye gufatwa gushika kugira ngo umutekano w'abasivile aho cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ube ari wose ni nkizihe cyane murabona ko leta y'u Burundi imaze gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo umutekano w'abasivile ubahirizwe.
Hari byinshi bikwiye gukogwa kandi umutekano burya urabwa n'abantu bose umwene gihugu uri mu ntwaro uri mu mugambwe cyangwa atari mu mugambwe abarundi bose bene Burundi barakwiye gufatana mu nda bakabumbatira umutekano wabo. Leta ntishobora kubikora yonyine ngo ibishobore iyo idashigikiwe n'abo byega aribo bene gihugu. Rero nibaza yuko hakwiye gukorana cyane hafi na hafi n'abarundi bose muri rusange imihingo yose hanyuma leta ikumviriza cyane cyane akaburongo k'abarundi kuko burya n'uhungabanya umutekano afatira nibaza yuko yoba afatira kuri faiblesse no kuvuga ubunyantege nke bw'abyibonekeza hagati mu gihugu basha kuba ubutekereze ngo uyu muntu ashaka kubyonga avuga ati aha muri kano karere abanyagihugu turabona ko wabidogera leta muri buno buryo reka rero duce dusukamwo kano kantu kugira abo banyagihugu bace bashavura babone ko leta yananiwe kubakingira. Ibyo byose ni ibintu bishoboka rero leta irakwiye kuremesha bene gihugu ikabereka yuko ifite ububasha bwo kubakingira ariko kandi igakorana hafi na hafi na bene gihugu kugira nabo nyine ubwabo bikingire kuko umutekano iyo bavuga leta si ikintu kiri gihagaze hari n'abene gihugu nabo nyine ni leta. Rero nibaza yuko hatararengerana ariko kandi bakwiye kugwiza amanama y'umutekano hanyuma ibintu bizogenda neza kandi abantu bibuke yuko nta munsi warimwe agatima tare agatima k'ubukoko gashobora gutsinda amahoro cyangwa gutsinda ikiza. Ibi byose birahera kuko akahise karabitwereka n'ubindi bihugu nibaza yuko jewe nk'umuntu aharanira agateka kumwe n'igihugu kuba yobaho neza abo bantu bose bipfuza gushikiriza ibyo bashikiriza nibabishikirize batarinze gusesa amaraso batarinze guhungabanya umutekano w'abene gihugu niho bizogenda neza naye handi ntaterambere tuzoshikako nta mahoro tuzoshikako nabo nyene bari ko baratera amagrenade cyanke bazana umutekano muke nabo nyene baravumwe kuberako umwe n'igihugu ariko ararira amaraso yasesetse abiwe nibyiwe nabyo nyene umunsi umwe bizoshikirwa bihungabane rero nibaza yuko abanyagihugu twofatara munda hanyuma abari hanze n'indani mu gihugu tugakorana kugira uwundi sagakura kakabyira abajejwe umutekano kugira bakorere kuri izo nkuru bashobore kuronka amakuru meza azari amahoro n'umutekano mu Burundi nta narimwe y'ukuri muri kino kinjana tugezemwo twotanga insiguro yumvikana y'uko Burundi bwari bukwiye kuza burasesa amaraso y'abene Burundi cyangwa abantu bamwe bamwe b'Abarundi bakwiye kwikunda birengeje kugeza aho baza kuguhungabanyiriza umutekano w'Abarundi yewe naho mpagaze
ni vyiza cane Pascal mugume ngaho turacari kumwireka dusubire turabe niba ambassadeur Fred Ngoga gateretse ari ku murongo ambassadeur Fred gateretse matumba Fred matumba ndabona ka duhijambo munywanyi wacu Pierre Bizindavi muraho Bizindavi
ndakumeye neza
mu rehe gabize ndabye
nibwo cyabene
n'ivyo cyane gose mu rafite kibazo mu rafite icimviro turiko tuvuga ku mutekano gw'iminsi uhungabana mu Burundi
yego je ndafite no shikiza nk'umuntu yaje mu gisirikare cy'u Burundi
duga ku ijambo
yewe mu cyango niko ndabona ibiri byuko biragera mu Burundi abantu bakagenda bakiva bagafata abantu bari bifite ibindi bibazo bari batonze nko ku mirongo y'imodoka bagatera nk'amagrenade ni icyaki bikomeye cyane mbona mbe cy'indengakamere cyane ni ukuvuga yuko umuntu akeneye ari bimpa arondera cyangwa asaba cyagira ntego tubera mu makambi ya gisirikare cyangwa tubera mu abo bategetsi kumbure barondera na bafite basangiye nk'umunyagihugu yigorora yego gusoma akajumbu ntiwakica bamutera amagenade ariko arunye imodoka cyangwa ari mu ibarabarumva na kamaramaza abo bantu s'abantu itwa abantu
murakoze Bizindavi reka icimbiro cyawe tugihe ubundi turi kumwe hano Pascal icimbiro cya Bizindavi avuga ko abantu bakuri ibyo bitero bari bakwiye guhangana nabo basangiye n'abandi cyangwa umurwi cyangwa igisirikare kuko coco gifise ibigwanisho badakwiye gutera abanyagihugu atacu bazira cyo cimbiro mu kivuga kwiki
gukoresha inguvu zikemura ibibazo no mu Burundi twarahitiye mu bihe by'intambara ariko harageze igihe abantu bumvikana baraganira mu nyuma ibyo bashaka gushikiriza mu nguvu biherera mu biganiro nabo bantu bariko barashaka gukoresha inguvu kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane yuko bababaye bafise ibyo bashaka gushikiriza hari inzira nyinshi boshobora kubicishamwo kugira akababaro kawo bumva bafise ukoshikirizwa kandi kumvikane ibyo rero na mbonimwe muri kino gihe turimo yotuma umurundi cyanke umunyamahanga kuko muri no mwanya birashobora no gutumwa n'umurundi cyanke umunyamahanga akaza mu Burundi agatera ibyo o cyanke n'umurundi ntitwaronka neza nka twebwe turi hanze kuko ntituri mu Burundi ntitwaronka neza idonido amatohoza yimbitse ngo tumenye abo izo nkozi zikiri zikoza koreje hamwe abantu baba bafite ibyemeza yuko ari abarundi hariho ibyemeza bikwiye ko aribo babikoze nibashengezwe imbere y'abarundi bose bavuga ati abamaze iminsi bahekura Burundi n'abarundi babajuragiza naba hanyuma abarundi bose bazire hamwe babakwanye je nibaza yuko abo bantu n'abantu atanguvu bafise kuko baba bafite inguvu niba bashiki baje gutera amagrenade mu bene gihugu batagira n'inyigisho za gisirikare batagira n'ibya politiki barimo birindiriye amabisi ngo batahe kuraba ingo zabo bakaca baje guhungabanya umutekano wabo ndemeranya n'uyu muntu avuga ati umuntu afise inguvu na afise icyo yidogera kuri abo bantu batwara cyangwa kuri abo bantu yidogera naba amakambi ntari ngaho abapolisi ntibari ngaho ntibafite amakambi cyane umukuru w'igihugu nimba ariwe bidogera haba sikirire ndi bahabona ni bagende bamushikire hanyuma bamubwire ibyo bamubwira ariko kuja kuguhusha inzira aho kujikiriri yabo bategetse baba hanyuma bagaca baje kuma bise hahagaze bagaca baje guhungabanya umutekano wabe n'igihugu nta kindi babashaka ni filisitasi bashaka kwereka bene igihugu ati mwabonye leta nishobora kubakingira ati rero nimwigwanye twebwe rero natwe ibyo ntidushobora kubyemera nk'abantu b'abarundi dufise imiryango yacu mu Burundi naho tuba mu mahanga dufite ibikorwa dukorera mu Burundi
dukirambere
turabyanga turavuga ati mwebwe rero mwipfuze ibyo mwipfuza nimugere kuri abo bantu mufise icyo mubashikiriza mubabwira ariko mureke abenegihugu babeho mu mahoro n'umutekano n'ibyo
ambassadeur Fred ngoga gatiritse ndabona ko mwabonetse umushyira na Pascal Akimana avuze ko uyu murwi eka abakora ibyo bitero byose bakwiye kureka kwikora ku basivile bakaja ku bantu barabategetse canke abasirikare ico cyimvira mwebwe mu kivuga kwiye
abadangira mushigeye cyane gose bijya bintu ni ibintu bigayitse bidafite ukuntu byo kwitwa kandi nta kintu na kimwe ntambo nimwe ushobora gusigura yo gutera abanyagihugu atacu bazira twebwe rero umugani wiwe ati ko bafite bashaka kuvugana n'umukuru w'igihugu barahazi nibagendeye barahazi kwa Ntare House hariho aho babicisha nayo ibintu byo gutera ibisasu umuco mu banyagihugu ibyo twese turabirwanya kandi tugomba kwihagarikira twese nk'abarundi kuko ibintu by'intambara nta muntu abizi kurusha abarundi turabizi ko atacu byigeze bizana bijura ikintu kiri kizima ubuye gusa hageze nuko abantu barabukundi kuntu boke muri ibazo byabo hariho yishinyi ari ukundi kuntu kwishye umuntu yovuga ibimuragishinga
murakoze Fred mukanya turagaruka kuri ico kibazo cy'umutekano cyane cyane nk'ivyumviro by'ukuntu abanyagihugu bokingirwa ariko imbere yaho turafise umunywanyi radio ijwi rya Amerika Gakwavu igisagara muraho murakomeye
Ramenza Frederic
turakomeye muri hega Gakwavu
Nimanda bumva cyane
muherere hehe
ni Gakwavu gisagara mu Rwanda
Ego duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
kibazo ngenzo mbaze se ko barimo baravuga ari hafi y'uro ndo Rwanda ni doro ruri inyuma ya biri ya bitero birimo biradaga i Bujumbura abivuga ubundi bashingiye ku kiba kigira ibimenyetso badusigurira mu buryo bw'abantu neza
icyo kibazo cyari kwicurwa n'userukira leta ariko reka dufe kugiha abatumire bacu reka dutangure kuri Pascal ibirego by'uko u Rwanda rwarushigikiye uyo murwi byobabishikirizwa hisunzwe iki ku bwanyu
ego jewe nibaza yuko atahanini no bivuga kurabona sindi muri leta sindi mu bantu bakoze amatohoza ngo bashike kuri iyo conclusion yuko Rwanda go barucumbikiye abarundi b'ingozi z'ikibi bariko barahungabanya umutekano ariko burya na leta iba ifite ukuntu ikora arukuntu bashobora kuba bahanahana amakuru n'inzego zitandukanye amakuru y'ibanga inzego z'igihugu burya zifite ukuntu zikora jewe rero ubwo ndi muri position yuko novuga ati ibyo bintu sibyo ati bashigiye kuki kuko jende umuntu yikorera utwiwe mba muri Amerika sindi muri Afrika sindi mu Burundi ariko burya nta urira busema nimba leta ivuga ati hari ni muhamagara leta izana ibyo bimenyetso yo bifise kuko na leta y'u Rwanda iravuga ati abayite bava hana kandi ugasanga iraperereza igasanga nibyo turamaze kubibona abamenyeshamakuru babidushikiriza burya n'abarundi rero ntawuvuga ngo barira busema nimba bavuga ibintu nuko bamaze kubyihweza akatari gake ariko nico icyo ari cyo cyose nimba ari abarundi bakoreshwa n'u Rwanda nimba ari abarundi babakoreshwa n'abandi ntibari bakwiye kuja guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo hariho izindi nzira nziza zishoboka zo gukemura ibibazo bitarinze guca mu ngorane z'intambara rero ni nuko shora kwishura ico kibazo n'umuntu aharanira agateka ka muntu washaka ndavuga ati nta munsi warimwe ibihugu canke abantu baba mu bihugu bakwiye kuja kuza barasamazwa nibigwanisha abantu bakora ngo nivyo bizokemura ingorane twebwe abanyarwanda n'abarundi turahana bageni dusangiye byinshi tuvuga ururimi rumwe twebwe twari dukwiye kubaho neza nk'abanyagihugu Imana yaremye hanyuma abajejwe intwaro nabo bakaraba ukuntu baza barakemura ibibazo bimwe bimwe byoba byoshobora kwaduka bitarinze kuja guteranya abenegihugu bo muri ibyo bihugu bose ariko rero abantu baba bafite agatima atari ari mu Banyarwanda ari mu Barundi ntihabuzemo ingozi z'ikibi zishoboka kuko urabona umuntu n'umuntu araragutse abantu umushongezo bavuga ba cowards abantu batakigenda bama bahari mu mpande zose rero u Rwanda ntishobora guca ruvuga ngo twe turaberanda ngo twebwe rero ngo dutunze ngo aberanda gusa nta muntu yumva ngaha ngo aje kuduhungabanyiriza umutekano ka uko Abanyarwanda bari hanze muri exil bashobora kuba bo kwiyumvira kuja guhungabanya umutekano w'u Rwanda niko n'abari mu Burundi baba bari mu Rwanda asanye n'ahandi bo kwiyumvira kugira ku gatima kuja guhungabanya umutekano mu Burundi ibyo rero ntawo biharira ko cyane ntawo byemeza cyane ngo bihakane ariko leta ko ifite inzego zibishinzwe kubitohoza nibaza yuko imaze kuza kuri urwo rugero rwo kuvuga ati abanyarwanda burya byo byose harimwe abantu bava hariya nibaki barabarerindi ntambwe bavugana nabo banyarwanda bari mu ntwaro mu gihugu cyabo kugira bashobore gukorana hafi na hafi n'abarundi bazitire hanyuma umutekano w'abarundi ushobore kuboneka.
Twavuze ko ata muntu wo muri leta dufise ariko ku buhinga bwanyu n'ukuntu mukwikirana ibiganiro ikanibira ibibazo bya politiki muri kajya karere nashaka namwe Fred Ambassador Fred Ngoga Gateretse ndabaza ikibazo cabajijwe n'umunywanyi wacu ibirego bari ku Rwanda bishimikiye kuki
icyambere nagira banze gushimira ubuheje kuvuga kuko nyaza ko yabikime yabivuze neza cyane rwose icyambere na mbere ni uko ntituri muri leta dufise ibyemezo bafise bo cyangwa ibyo baba batohoje igira kabiri nacyo ni ukuvuga yuko abarundi n'abanyarwanda turabavukanye hanyuma yuko abavukanye bashikana amahembe ibyo n'ibintu bisanzwe bihora bishika mugabo igihambaye niko twicara tukaganira umuntu abonye nk'ibibazo nk'ibyo onye muca mubishyira habona mukabyicara mukabiganira umwese akazana ibyo afite akavuga ati je ngibi ibyo mfise ibyo byo nabonye twayaga ubundi ikibazo dufise nyamukuru nuko umenga ibihugu ntibikiganira kuko iyo ibihugu bishinjanye gucoonye nk'ibintu nk'ibyo haba hariho ingene ibihugu bikemura ibibazo byacu ejo bundi hari abantu bafashe ariko bavuga kwinjiza ibintu vyeke urumogi ku mpaka wa Tanzania ibihugu byaricaranye yakemurije ibibazo urumva hariho n'abagomba guhunganya umutekano bahora baja gukariya i Kongo ibihugu biricaranye bikaganira rero naza ko ikintu ca mbere twoshira imbere nuko ubundi n'u Rwanda bwo kwicara bakemurije ibibazo byabo kubera yuko abantu ba mbere bamerewe nabi kandi bibabaza n'abanyagihugu bato bato bo babashaka kubanira mu mahoro no guhahiranira hamba uzo bakomeza nico novuga
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika ikiganiro ni muri sanga tugarutse kuri mwe Fred Ngoga Gateretse mu gihe ibyo bitero byose bibandanya abanyagihugu barakomekera bakatakariza ubuzima murabona ko huba hari ingingo gushika zofatwa zotuma atabantu biyadukiza n'ivyo bigwanisho vya grenade bakaja mu bibanza bigwiriyemo abantu bagatikiza inganda ikintu leta y'Uburundi yokora ni ikihe ubwanyu icimure mushikiriza n'inkiki
kenshi iyo abantu bagombye kugira ibitero nk'ivyo by'iterabwoba n'abantu bataba bari bazima bataba atacu bakunda urumva kubatuza ijama ibyoroshe ngira ngo mama mwabibonye na hariya muri Somalia aho abarundi bagiye kugarukana amahoro iyo hari bajya ba Al-Shabaab bashaka kwiyahura bariyahura bagatwara abantu mugabo ikintu gihambaye ni uko abarundi baguma bakora na ya indi bita inyabune aho abenegihugu inzego z'umutekano zikorana n'abanyagihugu kugira ngo bamenye amakuru hakiri kare babituze kuko nk'uyo muntu yashoboye guhaguruka akagenda afise icyo gisasu ngira ngo hariho abantu bari bamu
bawara ba mubonye ngira ngo nundi ashona gukora nabibikurusha ibyo wewe
ego none ituretse izo ngingo mushikirije abanyagihugu bo kwijajara gute kabo kingira umutekano wabo gute Fred mara twumva
Nende umbise mosa mikiwazo
Turete izo ngingo zindi mushikirize zofasha kugira ngo abasivile ntibabandanye gukomekera muri ibyo bitero abasivile bobo abanyagihugu bobo bokora iki
Abanyagi gubana bakora ibyo bagomba gukora bakaja mu mirimo yabo mugabo nabo bakaguma barikanuye kuko urumva abo bantu bafite agatima atari nk'uko yabivuze ntibabura kandi no munsi yari yateye ico gisasu ejo hashobora kuza uwundi umutekano n'ikintu kiri abantu bose nuko bihugu byose niko bigenda bose bararaba umutekano yuko utohungabanwa bagakorana n'inzego z'umutekano za leta mugabo ndaguye ndagarutse hamaze hariho ibibazo bindi bishobora gufatanya n'umutekano mukeyi mu gihugu cyane cyane nk'ibibazo by'ubukene cyangwa nyine iyo migwi iyo ifise ibyigomba gushyira imbere igihambaye nuko umuntu yoraba ukuntu abantu bazaraganira mugabo cyane cyane umuntu agakingira umutekano w'abantu bato bato abene igihugu
ibyo bibazo turabigaruka ko turabishikiriza mushya na Pascal ariko imbere yaho reka duhe ijambo umuntu wa New Radio ijwi ry'Amerika Nduwimana Innocent muraho Hello, Nduwimana, muratwumva? Ndabona telefone yiwe itari kwirakora reka duhe ijambo Numerien Kwizera muraho Numerien muratwumva? Ndabona na nimero ya Numerien Kwizera itariko irakora reka tugaruka kuri mwebwe Pascal mutubwire na mwebwe nyine ingingo mubona zofasha kugira ngo abanyagihugu ntibabandanye bategwa ibyo bisasu ntezwa ntoki cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura mu ingingo mubona zofatwa ziyongera ko zimaze gufatwa n'inkizi
mbere yuko tuvuga mbere n'ingingo no guhimiriza abenegihugu gukunda igihugu patriotism urya iyo umuntu akunda igihugu ciwe aracigura araveya ku mutekano w'igihugu ciwe n'abenegihugu bose urya rero abarundi twijajara rimwe rimwe ugasanga ibintu by'umutekano cyangwa ibintu by'igihugu umengo twabihebeye inzego runaka kandi izo nzego zirimo abantu bakeya cyane badashobora kuba ahantu hose mu gihugu umwanya wose kugira ngo bashobore gutunganya ibintu byose rero kugira twumve ikibazo cy'umutekano mu Burundi burya gifatanye no gukunda Uburundi abarundi bari mu nzego niba badanye bakundisha bakora inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu abene igihugu bwa mbere bakumva yuko umurundi Burundi ni umurima w'isangi dutegezwa gusana sana dutegezwa kubungabunga abarundi bamaze kubyumva uko baca bahaguruka ikibazo cy'umutekano ntibaba bakivuza ntibakigirabye ngo nicyo umugambi uri ku butegetsi cyangwa ngo nicyo ngo abamenyesha amana ngo kugira ngo babwire ngo bakirifite iwabo cyangwa ngo abantu basenga ukuntu na kuriya biba ari a collective effort aba ari ikintu kiraba twese hanyuma rero ni inyigisho nk'uko nayo ntabwo kubivuga byabene igihugu leta n'aba hari muri leta bari mu mashyirahamwe yatandukanye bari mu kurongora abantu biciye mu mashengero cyangwa mu kwizera gutandukanye bafise twese nk'uko nabivuze it's a collective effort abalideri bari mu mihigo itandukanye bafise uruhara rwo kwigisha abo barongoye iby'umutekano ariko njewe mbere nongera mvuga ati n'abakoresha bafise abo bakoresha imbere yuko batangura akazi mu gitondo no gufata na tarani minike bakagira reflexion ku gihugu cyabo n'igishobora gutera imbere iyo umwene gihugu atumva yuko akwiye kugikingira gukingira igihugu rero bikorwa mu buryo butandukanye ni ibyo yuko abufise n'ugutwi kubangiriye kumva n'akajwi n'umuntu azanye icyumviro kitarashe ugacumugwanya ubwo nyine cyangwa ugashikiriza n'inkuru wumvise ku bajeje umutekano ati n'ahantu numvise abantu bariko baravuga ibi n'ibi n'ibi ntishobora amakenga ati ubwoba byose urashobora kubikorerako hanyuma tugasaba
umva navuze bari muri leta, navuze bari mu mashengero, nabo kwafite uruhara rwabo, abarongo yabandi mashengero, navuze bari mu mashirahamwe. Si ibyo kutubwira gusa gateka kazi na muntu nuko igihugu kiye gutera imbere, niba tubwire ama strategy yabo nabo nyene bakoresha mu kugira babumbatira amahoro n'umutekano, kuko numva ko hari amashirahamwe benshi ngaho mu Burundi ariko akora ibitandukanye bakubwira ngo bentervena muri no domaine, muri no domaine, ariko iyo domaine ishobora kuyintervena mu umutekano udahari, nabo nyine bazi barafatanya n'umutekano. Batubwiye ati iyo tugiye kuvuga n'abanywanyi bacu ku mutumba ibyerekeye agateka kazi na muntu burya cyanke ibyerekeye iterambere, burya n'ikisata cy'umutekano nguko uko tugikora, bagakorana hafi na hafi na leta. Rero sinza kubwira abantu
turakugaruka ko mukanya Pascal kubyerekeye cyane cyane kama mutera abanyagihugu basanzwe abasivile, ariko imbere yaho reka duhijambo Marcel Mbarukeye muraho.
Muraho neza.
Turaho muri hega Marcel.
Duherereye mu Rwanda aho bita Inyazo.
Ni byiza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku mutekano w'izi minsi utosekara mu Burundi. Duga ku ijambo.
Ndabaza ikibazo mvuge n'icyumviro.
Yego.
Ikibazo mbaza, maze igihe nkurikira amakuru hano kuri Radio ya Amerika, nkumva nyine u Burundi bushinja uramutswe ritabara ko ari hoteli ibitero nyine ufatanyije ngo n'u Rwanda. No ndibaza ngo uwo mutwe wari bitabara ugamije iki? Ugamije gufata ubutegetsi mu Burundi? Ugamije ni umutwe w'iterabwoba nkuko twumva ari Shababu? Icyo ni cyo kibazo cyanjye. Nka ikiyumviro cyo u Burundi konzi kare igihugu kigenga gifite ingabo, twumva ngo bafite ingabo zagiye kurwanya umutwe wa M23, kuki batarwanya iyo nuve yabo rero itabara bakarwanya M23? Kandi M23 ndakeka nta kibagize, barabura kurwanya inuzi umutwe uhungabanya inuzi ubutegetsi bwabo bakarwanya inuzi. Izo mbaraga abanya muri M23 baba bazikize muri inuzi sibarwanya rero itabara.
Murakoze Marcela ku bibazo bibiri. Reka ikibazo cya mbere tugihe ambassadeur Fred Ngoga gateretse, ntabwo ari muri leta cyangwa ari mu murwi wari wose, kugira ngo ashore gusoma n'ivyimubiro vy'abari muri iyo murwi, ariko ikibazo abaje ni ku umugambi uyo murwi rede tabara wo ufise mu gihe woba ari wo uri kokora ivyo bitero. Fred Ngoga, icyo kibazo gica hirya no hino.
Abo bo mu murwi wa leta baravuga yuko ngo bashaka ngo gusubiza ngo kugwana demokarasi mu Burundi, ngo bavuga yuko hariho abantu bamerewe nabi bagomba kugarukira. Urumva n'umugwi watanguye kuva mu 2015 igihe haba imvururu mu Burundi, hanyuma uyo mugwi rero ukavumbura yuko uriko agomba gutabara. Mugabo ibyo uvuga byose niwe uri inyuma y'ibyo bintu byo kwica abenegihugu b'Abarundi. Ibyo ni twese abitera ibyatsi. Ikigira kabiri naco novuga kuri icyo kibazo umuvandimwe yaraheje kuvuga ati ingabo z'u Burundi ati ko kidakurikirana leta bara, no mumenyesha yuko ingabo z'u Burundi zikurikirana leta bara cyane gose muri Sud-Kivu bariyo no kuja kuzana umutekano. Mugabo ntihabura aguca mu myanya, urumva icyo ni kibazo cya buri gihe, umutekano ni ikintu cya misi yose. Mugabo ndasubiye ndagarutse kandi ku kintu gihambaye, nuko tuba tubica hirya no hino. Hariho ingorane zituma ibintu bigorana, kandi nuko nibaza ko ubuzo kugerageza gukemura ikibazo azobanza gukemura izo ngorane zihari dufise muri leta. Ofisi muri ibihe hari ingorane nyinshi z'ubukene mu Burundi, si no mu Burundi gusa, navuga ko ari bihugu byinshi bya Afurika. Hanyuma iyo hari ubukene bwinshi harazanamwo n'ibibazo by'intwaro ibereye, hakazamo n'ibibazo by'abantu bikika mu kiza kugira ngo nyine badurumbanye umutekano. Ikintu gihambaye nibaza yuko gucungira umutekano, gukorana abanyagihugu bagakorana na ntuze n'inyawo ni kugenda bivuze, yego mini nyishimwe. Mugabo mu by'ukuri niba tukageze ko Abarundi bicara bagashyira ku murongo ati ibibazo dufise nibi by'ugutwara intwaro ibereye cyangwa ibibazo by'ubukene, reka tuba bimwe tubikera twese hamwe tubiganire tubitorere igisho. Ndazi ko icyo gikorwa cyaratanguye, ndazi ko ntari uwa mbere ndabisabye, ndazi ko hariho n'abandi ariko arabyumvira. Twicarire hamwe twese duterere inyishu ikibazo, kuko ibi ni ibibazo bituraba twese, si umuntu umwe gusa azobitorera inyishu. hanyuma nagira nsozere mvuga yuko uko dusaba yuko twe natwe mu bibi ndani wacu twoganira nibaza yuko harageze kwa nyafrika tureka kwisambulira ko ama banyafrika abarundi abanyarwanda nabo nyine bakicarana bagakemura ibibazo byari hari byose kuko ndazi ko tari ibintu bishora bidashora tunalya gukemura iyo abantu bagize ubushake bakoze
icyumviro ihamba yereka namwe Pascal mungire icyo muvuze ku bibazo byabajijwe na munywanyi Marcel Barukeye na ikibazo cha mbere no naho mutari muri uyu murwi naho mudashobora gusoma ibiri mu mutwe yawo abaza ati ibyo bitero uwo murwi ni abari wo ubikora bifise ihe ntumbero uhe mugambe
ejeho ni bagaye uko nkuko uheze kubivuga bo ibyo twumva ku canke dusoma biyitirira kuko nanje uyo murwi uramaze kumpekura mu muryango wanje barakoze ibitero aho mvuka baca bavuga ko aribo babikoze ubwo ruranje mu bababaye abipfuza ubutungane hamwe nubona n'umwe mu bagizwe uyo mugwi nka mwibonera amasomo yandi nyirango ntiyomvana ngaho noca ndamufata ku mashati mpaka tujane mu butungane umva mu bari mu bambere bagwanya uyo mugwi witera bwoba niko no wita ndi mu bambere rero ibyo bagwanira ibyo ari byo byose ntabwo bifise ishingiro igihe cyose boba bariko barafata ibikorwa bagenda babyerekeza ku bene igihugu batera amagrenade babica bagaca bagenda bakasamirana ngo nitwe twabyishe bihaya nk'uko umengo kwica abana abagore bibungenza abantu bibereye ku mabisi canke bariko barakora utwabo baca bagenda bihaya ngo nitwe twabikoze twebwe retabara nk'uko baduhayagiza ko ari beza mu bwicanye mu gukora ikibi ivyo rero twese bene igihugu burya tura benshi abo ushobora kuvugana nabo se shobora kuvugira bose ariko abo tuvugana turafise akabonge
agahinda Pascal ndabona akanya kagiye nashaka mu gice muvuze ku kibazo cha kabiri cha Maxela
uyo muntu nawe nibaza kuyirengagiza umutekano uraba ibihugu byose uko Rwanda ruri muri Mozambique uko Rwanda goba ruri muri Sudani cyangwa ruri muri Congo niko n'u Burundi gotegezwa kuba ruri muri Somalia ruri muri Congo ivyo nibisanzwe kuba Burundi buja gukingira umutekano w'igihugu cy'u Burundi cyangwa cabe n'igihugu ntibyategezwa kuzana imari ahubwo abanyarwanda bategezwa kubishima yuko barundi bariko barakora mu kugarukana amahoro n'umutekano mu kugwanya imigwi yose ibaho harimo n'iyo wa M23 rero sinibaza igituma abanyarwanda bice bibabashavuza ahubwo bice bidutera amakenga n'amatsiko yo kumenya igituma umengo abanyagihugu abanyarwanda nk'uyu yavuhejeje kuvuga umengo ntibishimiye yuko abarundi boharanira kubumbatira amahoro n'umutekano muri ako karere harimo n'uw'igihugu cy'u Burundi twebwe turashyigikiye leta yacu iriko iragerageza gukora uko ishoboye kugira ikingire igihugu cacu n'abarundi muri rusangi n'abarundi batarabarundi
Frère ambassadeur Frère Ngoga gatese na guhe jambo ryanyuma mu tubwire ikintu mwibaza ko cokorwa muri rusangi kugira ngo ekanaho ba hariho abagiye gukora ivyo bitero biteshwe bitarakomeretsa canke bitarica abantu kubwanya mu muhinga mu vyerekeye umutekano ikintu cokorwa canke ibintu vyokorwa nibi
oya navuze yuko umva ariho icyabena mbere no kuterereza Joshua bigakomeza ingufu kugira ngo ishobore kumenya aho aba bantu bazaturuka n'ibyo bagomba gukora iperereza kandi ikamenya no gukorana neza cyane cyane n'igipolisi n'abandi bagejeje umutekano bagashyira hamwe ingufu kugira ngo barabe ukuntu bakingira umutekano w'abanyagihugu mugabo nakubwiye yuko mu byukuri gukingira umutekano ni ikintu kimwe mugabo ifo no kuraba igituma aba bantu bakora ubwo bubisha umuntu tukabishyira kuhabona tukabiganira kandi twafite twatiri nyino twese tumaze gukora mu bihugu byinshi harimo intambara twarakoze muri Somalia tugakora muri Central African Republic no mu bindi bihugu byinshi ibibazo bise by'umutekano byose by'umutekano egome birakemurwa n'intwaro ariko kenshi ikibazo gikemurwa nuko abantu bicana bakavuga bati iki gihugu gishingwana aha reka tubikemure kuko abo bantu bariko barakoresha ibintu barafise ababatuma barafise iyo baza bava tumenye impamvu hama tujye hamwe twese tuyagurukire
Murakoze ambassador Fred Ngoga Gateretse ndagushimiye nawe mushyane Pascal Akimana ya ma telefone yagoranye cyane cyane yo mu Burundi tukaba rero twaciye twifashisha bamwe mu batumire nka Pascal Akimana ndabashimiye mwese rero ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio hijwi ya America ndashimiye engineer McLean yadufashije mu nganga bw'ivyuma ndabashimiye na Nadia Taha yadufashije gutunganya iki kiganiro turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sana cy'umunsi cyari cerekeye umutekano mu Burundi tukaba rero twifurije amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.